radio indundi culture amakuru mu kirundi
turabaye miri wetu wanikaze makuru radio indundi culture bateguriye kuri uyu wa mbere ni tariki 10 kwezi kumunani 2026 za kubagizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira. Abantu barenga miliyoni 800 nibo batagira amazi muri Afrika, n'abarenga miliyoni 700 ntiborohewe no gukora isuku n'isukura. Ivyo byavugiye mu nama igira gatanu y'ugwaruka yabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yatanguye kuri uwa mbere. Inama izomara iminsi itatu. Hari imyidogo mu mpunzi z'abakongomani bari mu ikambi y'impunzi y'Ubusuma ni mu ntara ya Buhumuza, n'inyuma yaho baburijwe kudandaza imitobe itandukanye muri iyo nkambi. Tubafitiye kandi ibivugwa muri politiki na cyane cyane ibivugwa mu mugambwe w'abadasigana ipro na mbega ikurakurana mu gimigwi serukira bihugu mu higanwa ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afrika imenyekana gute. Ni mu nkuru y'inkino tubashikiriza imisi yose ya mbere n'amakuru agaramwe bw'ivyuma na Matthew yabona Yesu Tiodone niyo yanzigamenye ndabashikirize mu kanya n'inkuru imwe mukwayo
Radio Indundi Culture.
Ndasubiye kuba hamwiriwe abanyafrika bagera ku miliyoni 800 n'amazi meza bagira nayo bagera ku miliyoni 700 ntiboroherwa no gukora ivyisuku n'isukura. Ivyo bikaba vyatangajwe n'uburongoye Burundi akabarongoye n'umuryango umwe bwa Afrika Evariste Ndayishimiye mwihuriro rigira gatanu y'inama y'ugwaruka. Perezida Ndayishimiye yasiguye kuyo ari mwitwarariko n'ihangiro uburongozi bw'umuryango bufise, akaba yavuze ko habwirizwa kwigwa inyishu irama kuri iyo ngorane mu gukomeza ugufashanya hagati y'ibihugu. Kurikira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akasuye mu kirundi na mugenzi wacu Diro Nkejimana.
Notre union a placé l'année 2020.
Irishiramwe ry'ubumwe bwacu ryashizeho icivugo kugira amazi meza no gutunganya isuku n'isukura kugira dushikire ihangiro twihaye ryo gushika mu mwaka wa 2063. Iki civugo ari naco ca mbere nk'umushinga uhambaye w'iki gihe turi ku burongozi bw'umuryango w'ubumwe bwa Afrika, kirerekana ukuri k'ubuzima bwa misi yose ku banyafrika amamiliyoni. Abanyafrika barenga miliyoni 800 ntibafise amazi meza y'ukunywa, kandi abashika miliyoni 700 ntibaronka uburyo bukwiye bwo kugira isuku n'isukura. Abakogwa ko gusumba ni abana, abakenyezi n'abanyagihugu babakure y'ibisagara. Bararungi ku mwana kuvoma amazi ku birometero n'ibirometero agataha arushe kandi ashavuye. Hari n'igihe ababyeyi barungika abana kuvoma amazi imbere y'uko baja ku ishuri. Umukenyezi isuka ku rutugu ava mu murima wiwe n'inkono y'amazi ku mutwe kugira ntagaruke kuvoma ku ibomba riri kure munsi y'umusozi. Ibyo byose ni umutwaro kugwaruka no kubakenyezi mu buzima bwa misi yose. Ihangiro ryacu no guteza imbere no gutunganya neza mu buryo burama iby'amazi hamwe no gukomeza gufashanya n'imigenderanire.
Evariste Ndayishimiye akaba ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba ari kubasubirwa mu kirundi na mugenzi wacu Odilo Nkejimana. Impunzi z'abakongomani mu ikambi ya Busuma ni mu ntara ya Buhumuza ziri dogera ingingo iherutse guzifatirwa yuko izibuza kudandaza ibinyobwa byo mu bwoko butandukanye bigizwe n'imitobe. Izo mpunzi zivuga ko zitazi icatumye zihafatwa iyo ngingo, kandi urwo rudandazwa hari abavuga ko rwabafasha kugira ngo bibesheho nanarya imfashanyo baronswe, bavuga ko zisanzwe zidakwiye. Inkuru ya mugenzi wacu Ejide Nahayo.
Asema kuchukua mkongomani mwenyewe atauzisha pombe. Hii mapombe ya makali
mawa. Izo mpunzi zivuga ko gushika zabujijwe kugira ikinyobwa na kimwe zibandanya gucuruza muri iyo kambi, kandi ko zitazi icatumye iyo ngingo ifatwa. Izo mpunzi zibazwa kandi nuko zo zitacemerewe kudandaza ivyo binyobwa, ariko abarundi bo bakabicururiza muri iyo kambi nyene.
Asema kuchukua mkongomani
batubwiye ngo ntagire umukongomani numwe asubira kudandaza ikinyobwa na kimwe zabazahozagara ama kwa vica nkeza primus canke energy. Kuva ubu basanzwe ariko arabicuruza baca babitwara, ariko igitangaje nuko abarundi b'ubwabo bahora babizana ariko abakongomani babiranguye baca babwira ko hatogira impunzi n'imwe mu nkambi isubira kudandaza. None ubwo mwumva ari ubuzimanya bake
abakongomani basanze te nabuzisha.
Izo mpunzi zivuga ko zabujijwe ko gucuruza, kandi kuri mu vyabafasha kugira biyungunganye na rya imfashanyo zigenewe zavuga ko idakwiye ino, ndetse ikaba inagiye kugabanuka ku rugero rwa 25%.
Kuba batubujije kucuruza bisa n'uko twaba turabafungwa, kuko hari umuntu yashobora no kuronka ibyo 500,000 agasumira abana bakarya, ariko ni ukutwugarira ntihagire n'umwe adandaza. Bashaka gusaba ko barundi aribo bacuruza tukabashorera, natwe ngo ntiturangure nabo badushorere. Twebwe tubona ko ari ingorane zikomeye, kandi zikomeye cyane.
Meshitu siranguwe na shiba tuzi.
Tuwadiju urongo iyo kambi ya Busuma ichatu miyongi ingifatwa yatubwiye ko atamakura tanga daha uburenganzira n'abamutwara. ariko kwiyungunganya ku mpunzi aho ziri mu makambi kikaba ari kimwe mu byo zihimirizwa n'igisata cya ONU cyitaye impunzi HCR mu Burundi kugira zishobore kubaho zidatunzwe gusa n'imfashanyo zihabwa.
Ejide na hayo rakeneye mu gisata cya politike umwi w'abanywanyi b'umugambwe y'Iprona uvuga ko wakuye ku icyizere kuri uwo mugambwe uranahakana ibyafunditswe mu ikoraniro kaminuza yabaye kuri uwa gatandatu uheze urasaba ubushikiranganyi bujeje nk'aragati mu gihugu kutabikorerako. Mu kiganiro hari radio Indundu kwitire kuri wa mbere Sergeant Njebari Kanuye avuga ku izina ry'uwo mugwi yasiguye ko abatumi wataribo bashikiriza ko we n'abagenzi we bifuza ko hakurikizwa amategeko uwo munyapolitike yamara arahakana ko atazindi nyungu baharanira. Kurikira Sergeant Njebari Kanuye
byaraye bipfuye muri cyo koranyo kaminuza ifite byemera byateguwe nabi riho nyanze amategeko umuco w'adasigana nuko uganwa tarumuganira ndumva ko barasore yabivuga n'urukundo n'ubumwe none mu gihe umukuru umugambi ari wewe nyene yateguye cyo koranyo kaminuza agategura ingene yimikwa akigize inyuma abandi bipfuza nabo kugaragaza ko bo ongoro mukana no munzego zitandukanye akabitegura wenye nabandi yateguwe twe tufata ko ari nkina mico yabaye rero twe turabandana
mubandanye muri banca nungani
twebwe ari ngaha turi kugamba turi beshi tugaduserukira bo bose basinye kandi y'umuntu ari karavuga ibitagenda neza burya naho yobumwe ukuri nikumwe
sijya mbere umugambo y'ipro nahaba amatati mu bihe by'amatora nk'ibyo twimirije nabo bayibaza ko nje barikanuye yo batumwe nabandi bantu mugomba kwirondera inyungu
gutumwa nabandi bantu atarabadasiga na chefyo ngora kwemera none no baserukiriwe yantumye
kwironderera nk'inyungu nkuko bahora bavuga bati mu mgambwe y'ipro nabagize nyakuri
oya nta nyakuri twoshira kuko muri rijya tangazo nasomye mwarumvise ko nigeze mvuga yuko dushinze ubundi mgambwe twebwe rero duserukira abo bandi bari mu gihugu hagati mu ntara zitandukanye n'amakomine dusaba ubushikira nganje bw'intwaro hagati mu gihugu ko kwikirana neza ibyaraye bibaye kandi tuzokwitwa tohoze neza barabe yuko ibintu byarabibaye batobiha gaciro.
Serge Njebari Kanuye akabarongoye umugwi utemera ivyavuye mu matora yakozwe kuri wa gatandatu mu mugambwe w'abadasigana Iprona. Kurundi ruhande bo bamenyesha ko abo bafatwa nk'abagumutsi. Olivier Nkurunziza arongoye uwo mugambwe akavuga ko bahagaritswe hafi imyaka itanu. Kurikira Olivier Nkurunziza akabarongoye umugambwe w'abadasigana Iprona.
Uwo mugwi jewe mu mugambwe w'abadasigana ndawita ko ari wabagize akajagari n'umugwi w'abantu batera akajagari tutaba tuzi abo batumye nico gituma ikoraniro kaminuza ry'umugambwe ryafashe ingingo ko tubahagarika tukabafata mu mugambwe imyaka itanu kugira dukurikirane ivyabo kuko n'abantu baba batari abanyamugambwe bafise ibindi ngendo mbi yo gusuzugura ikoraniro kaminuza bavuga ko bakuye umukuru umugambwe turi mu ikoraniro kaminuza kuko ikoraniro kaminuza twababonye nk'agahabwa iyo turi mu ikoraniro kaminuza nta kindi kiba kiriho nta majambo dutangamwo ni ugutora cyangwa mukareka iyo rero uvuze ikintu ikoraniro kaminuza rikaguhakanira ucugenda iryo ni kosa rihanwa igihe aba gize ikoraniro kaminuza ukaburi kuravuga ngo komite centrale kandi aribo bayigize n'abandi wewe ukacuja ku maradio n'ahandi ugashikiza ibyo bintu ni kosa ribi rihaganwa kandi ukacuza ngo ushaka guhigana uwo mugambwe ko barakajagari nta tegeko na rimwe rikubira umuntu wese ho waruri kuko dutoye amategeko dutoye byose turi kumwe ubu rero mu makomine mu ntara n'ibindi tuzaba turi kumwe nta ntambamye nimwe.
Radio Indundi Culture
Radio Ndundu Kwitira makuru yacu arabandanya urashaka kuyumviza kuri megahertz ya 88 n'ibice bibiri mu gisagara cha Bujumbura mu micungararo yacu 99 n'ibicicinda ni mu ntazi zitandukanye zigigu n'abari mu bigu bibanyi abari ku munongo wa internet ni Ndundu Kwitire akaburungu kome abanyagigu ba muri quartier mugirigiri n'umuzone mu timbuzi komine ntangwe intara ya Bujumbura basaba kuronswa umuyaga nkuba wamaho ubashikiza ko uja uracikagurika bigatuma ikogwa bisaba umuyaga nkuba byama biriko birahungabana abasuma nabo bakikinga umwiza muntu waro ku mutumba mugirigiri bashikiza ko umuyaga nkuba bemerewe abandanya bawusaba kugira ngo uboneke jota iratuzi
abo banyagihugu bashikiriza ko umuyaga nkuba waho wa muri kuracikagurika niyuje ukaboneka ari muke
akarorero ngai wacu umuyaga nkuba ntabwo ari kirega kukura kunda gucika cyane ariko ugenda nko masaa 2 uhagaruka nko masaa 11 abantu bari ko barava kubuzi kandi niyuje ntabwo ari mwinshi ndumvise usanga biriko biragorana ukuntu abo bandanya bakora kandi biriko buriya
ivyo biraheza bigateza ingorane nyinshi abo bahaba
mubura bona nyine twashobora kugendera mu kizima barashobora kubiba nyene ariko se cyane ubuheruka niho bivye inkoko y'umuntu nyene ngaha mu ikariti
bo ikibazo uteza nuko ariho nk'abantu sanga bafungura bakoresheje umuyaga nkuba nk'akarorero abasudere bajya bafise amamashini ahura nk'ubududu canke imiceri abakwafere mu kuvuga ko rero nk'abajya bashariza iyo rero umuyaga nkuba atari kirenga usanga biriko birabasunitsa inyuma cyane kujyanye n'ubuzima
basaba ko ishyirahamwe Régie des eaux risanzwe ritanga umuyaga nkuba n'amazi mu Burundi yo ubaronsa uko bibereye
bo ikintu nosaba nuko boduha umuyaga nkuba ukwiye kugira ngo tubandanye dutera imbere mu bijyanye n'ubuzi cyangwa n'ubuzima bwa misi yose.
Ernest Hatungimana arongoye karitiye Mugirigiri arahumuriza abarongoye ko bari ku muhango.
Kijyanye n'umuyaga nkuba nibaza ko muri zone hariho amakaritiye ya ofisi rero natwe n'umugambi wa komine kandi natwe turafise ibyizero kuko baramaze gutembera batubaza bagira nti turarindiriye gusa nahandi turi ku muhango w'umuyaga nkuba. Icyo dusaba mu migambi bari kubategekanya muri ikaritiye yacu na ishiki umuyaga nkuba nawo nuradusayiriza kubera abantu baronka ingene biyungunganya mu dukogwa twa minsi yose n'akazi karateba kakaboneka bishitse ukabanguka kuko turi ku muhango natwe byotunezera muri ikaritiye yacu.
Ibice 25% kw'ijana by'abanyagihugu mu Burundi mu mwaka wa 2025 nivyo byari bifise umuyaga nkuba. Ihangiro akaba ari uko ibice 70% bo baba bawufise mu mwaka wa 2030.
Jota iratuza ubushikiranganji bw'intara hagati mu gihugu bwo bumenyesha ko gushika mu mwaka wa 2030 ibibazo bijanye n'inyandiko bizoba vyatorewe umuti ivyo vyashikijwe n'umunyamabanga ntegerezwa muri ubwo bushikiranganji mu biganiro y'abamenyesha makuru kuri wa gatanu Richard Ndayisaba avuga ko kuva mu mwaka wa 2023 gushika ubu nko mu mavuri 123 yo mu ntara ya Butanyerera muri komine ya Kirundo ya Kera muri komine ya Kirundo hamaze kwaki barenga 50,000 bamaze kwandikwa ariko uyo munyamabanga avuga ko intambamizo zitabuze
uko umwaka utashe ku igeneserezo rya 10 imyandagaro Burundi burifatanya n'ibindi bihugu mu guhimbaza iminsi mikuru ibiri y'ibisata bitandukanye ariko bifite ubutumwa bumwe umwana wese avutse amaze kuba yanditswe bimutumagira uburenganzira mu mategeko y'igihugu wapfuye agafutishwa mu nzandiko ndangamuntu bifasha mu gutegura ibiharuro mfatiro by'igihugu hamwe n'indinganizo mu bijyanye n'amagara y'abantu. U Burundi bwarashitse mu ngira umugambi w'impinduka mu byerekeye gukorera hamwe mu gisata cy'inzandiko ndangamuntu n'igisata cy'amagara y'abantu. Uwo mugambi uri kurakoreshwa kuva mu mwaka w'2023 muri Butanyerera mu ntara ya Kera ya Kirundo. Uyu munsi uwo mugambi uri kurakora mu mavuriro 123 abangana 1,052 nibo bamaze kwandikwa kuva mu mwaka w'2023. Niyo mpamvu Leta ishimangira ishyaka ryayo ryo kwandika abana bavutse kandi atawukumiriwe guhera ubu gushika mu mwaka w'2030. Dutegerezwa kwemera ko intambamyi zikomeye ziriho gushira ku rwego rw'igihugu cyose ugukorana hagati y'amavuriro n'igisata ndangamuntu mu kwandika abana bavutse ubukene bw'inyubako n'ibikoresho hamwe no gushyiraho uburyo bw'amafaranga uhoraho nivyo vyihutirwa.
Hagati aho ishyirahamwe IDDP riharanira iterambere ry'abatwa rirashima urugero abatwa bageze ko mu kubaka biciye mu mategeko. Oscar Mbonimpa arongo iryo shyirahamwe yerekana ko gushika ubu ibice 50% vy'abubakana bandikishije ubugeni bwabo ivyo avuga ko bimaze kuzana impinduka mu ngo
benshi kuva baronsa kamu ka leta akamu barakitaba hirya no hino mu ntara mu makomine bakaja kuyandikisha bigatuma ingo zabo zirema gusumba uko zari zibayeho zitanditswe barahuza nta numwe abayino ubundi kuko mu gihe umuntu umufasha yubakanye na mugenzi we batanditswe harabaho ibintu byo kwinubana kavuga yuko atanditswe atazwi n'amategeko. Ubugira kabiri nuko abanditswe imbere y'amategeko niyandikwa ry'abana baca bamenya uko bitunganya iyo havutse nk'umwana mu muryango. Umva byose birafise ingaruka nziza kuri bo iterambere mu rugo n'iterambere ku gihugu. Aba bajene bimiriza kubaka ingo zabo barabyitabira nta mu umukobwa cyangwa umusore ashobora kugenda batagiye kwiyandikisha kuko barazi ko izo mpapuro zibaranga ko bagize mariage hari gihe bazikenera mu by'igihugu hantu hesho ugenda kurondera ibyo usaba barazi gusaba ico no batera basanga utaka nuko bo kumva amategeko y'igihugu ko aratomoye neza kwerekana neza mu gihe urumwene gihugu tereza kuba uzwi mu ikomine bakamenya uko ubayeho ibyiza no bahimiriza ko abatarandikwa naho bamaje kuvyara abana bakuze baragenda ku ikomine bakabakira cyangwa ku mazone bakabatunganiriza
Radio Indundi Culture ayavugwa mu nkino
mwamaze kuvyumva ubu naho umwanya w'inkuru y'inkino inkuru tubashikiza imisi yose ya mbere uyu munsi tuyaga kuyikura kura namwe gimigwe inserukira bihugu mwigano y'igikombe cha Afrika mu rukindo rw'umupira w'amaguru gushika amenyekanye umugi wa mbere umushakashatsi mu rugo rukina kano mwigisha wa kaminuza Alexandre Sibomana avuga ko mu gushimira imigwi bahera kuyashitse mu gice cy'umunane gisiri cha nyuma gushika kuyashitse mu gice cha nyuma
iryo higanwa y'igikombe cyese umupira w'amaguru ni higanwa ritunganywa biciye mu migwi aho mu guserukira gihugu jurahura n'uwundi ariko yose bisangiye umugwi bita pure mu rurimi rw'igifaransa umwigisha w'ugo rukina Alexandre Siboma nashikiriza ko kugira imigwi ishike mu gice cy'umunani gishire cyanyuma hari byisungu
iryo higanwa aho kungene ritunganijwe no kuvugana amapure ni ibintu by'amapure dufate imigwi ni ibintu by'imigwi igihugu kirose amanota meza gusumba ikindi no kuvuga bafata bibiri cyambere cyakabiri byovyo bica bigenda office no kuvuga muri ico gihe babibaye ibihugu bingahe 12 baca baraba rero ibindi bihugu bine byigenjeje neza kugira bice biba ibihugu 16 baca bakina kimwe bita icy'umunani kiri cyanyu
inyuma y'igice cy'umunani gishire cyanyu imigwi serukira gihugu gitsinzi cija mu gice ca kane gishire cyanyu magushika habone ku mugwi wa mbere
inyuma y'icy'umunani gishire cyanyu haca haza ca kane gishire cyanyu haje ca kane gishire cyanyu hagaca haza ica kabiri gishire cyanyu hamagaca haza rujya rukino rwa nyuma ruhuza ibihugu bibiri kabambe byatsinze ibindi bihugu byose nta mayi gitsinze rero kiracha kironga ico gikombe
Ha mpande y'igikombe gihabwo mugwi wa mbere hari n'uburushimigwi imwe ironswa nk'uko Alexandre Sibomana abandanya bisigura
Ha mpande y'ico gikombe ntibotahuko yariho n'amafaranga babaha kandi tari makega abakinye uitieme de finale no kuvuga 18 gishiri cyanyuma barabaha $180,000 by'amadolari abakinye gice ca kane gishiri cyanyuma barabaha $1,300,000 by'amadolari abakinye cha kabiri gishiri cyanyuma nabo bakabaha $2,500,000 by'amadolari
uyo mwigisha akaba n'umushakashatsi amenyesha ko imigwi serukira gihugu yashitse mu gice cyanyuma ironka ubushimwe bwisununiye kurusha iyindi migwi
watsinzwe muri finale bakamuha $4,000,000 z'amadolari hama rero uwatwaye kijya gikombe ariwe twokwita nyene uwasumbije abandi baca bamuha $10,000,000 z'amadolari hambavu ya kijya gikombe
ihiganwa ry'igikombe cy'isi mu rukino rw'umupira w'amaguru ryatanguye kuva mu mwaka w'igihumbi w'1957 igihugu kimaze gutwara igikombe inshuro nyinshi ni Egypt ico gihugu nyene ni naco catwaye igikombe igihiganwa ryatangura
urivye kwizera kenuye kuri iyo nkuru y'inkino wara waduteguriye no kuri iyo nkuru nyene turangije kwa makuru yacu nkengurukire mwese mwari ko murayumviriza nkengurukire matu yabona Yesu nafaje mwa bw'ivyuma cyo done niyo yanzigamiye na yabashikirije ndabifize kubanda mugira umugoro wa mwiza mu herereye na gahwane